This is the Voice of America in Washington. Time now for VOA's call-in program in Kirundi and Kinyarwanda.
Mu kiganiro giha ijambo abatwumviriza kuri radio Ijwi rya Amerika cyo muri iki gitondo twaganiye na Dieudonné Nahimana ayoboye ishyirahamwe New Generation ifasha abana bo mu ibarabara mu Burundi. Mu minsi yahera twaraganiye ku byerekeye ukugene iryo shyirahamwe ryanyu ryatowe kuzoserukira akarere ka Afrika mu gikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru cy'abana bo mu ibarabara kizobera mu gihugu cya Brazil muri uku kwezi. Nashaka rero kubandaniza ku kiganiro twagize mu minsi yahera mu mwaka uheze kuvyerekeye ico gikombe. Mwaducira ku mayango kugene muriko muritegurira muri iyi minsi ico gikombe, hasigaye iminsi itari myinshi mugejeje he imyiteguro.
Murakoze. Muri umwanya nyene turiko turavugana turi ku kibugaho abari muri uyu mugwi w'umupira w'amaguru wo muri New Generation ariko bagira imyiteguro. Rero imyiteguro yacu igeze kure, kandi abari mu mugwi w'umupira wacu barumva yuko vy'ukuri biteze kuzokina neza, kandi bafite n'ibyizigiro ko bashobora gutwara igikombe n'abado bariho ibihangange nk'abazo bavuye muri Brezil, muri Argentine no mu bindi bihugu nk'ibyo. Donc bo barumva yuko baramyitegura kwaragira ikigenda neza, naho iburyo bwo kwitegura butatworoheye. Kindi nuko twaramaze gutangura ibikorwa byo kuza turasaba abantu bo ngaha mu Burundi boshobora gushigikira mu bikenewe. Ejo bundi twaragize igitaramo twari twatumiyemwo umushikiranganji w'inkino n'imico kama, twari twatumiyemwo abantu basanzwe bakora ibikorwa byo gufasha abana nka Magi Abamezo Shalom, ariho n'abatete twashoboye kuronka nka Francis Gasanzwe ari mu basiganwa bateye imbere mu bijyanye no kwiruka. Diane Nukuri wo muri Amerika nawe nyine ari ino yashoboye kubana natwe muri ico gitaramo. Cyabaye igitaramo ciza cari kugira ngo habe gutera intege iyo mikangara yuko muri iryo higanwa bogenda by'ukuri nk'abaserukiye igihugu, kandi yuko bazaba bafite umwitwaro wo gutwara icyo gikombe. Rero navuga mu majambo make naho gorana bitabura, ariko niteguriye kwigenda neza.
Muravuze uko uburyo butaboroheye, mushobora kubisigura kurusha?
Ego, nkuko narabivuze mu kiganiro cya mbere, nuko umugwi wose mu gihe bizogenda guhiganwa hariho ibisabwa cyane cyane mu kurandira ibijyanye n'impapuro z'ingendo zo twa passports zitabita kuba ku mugwi. Umugwi ntuza kurondera izo mpapuro, kuriha ibijyanye n'amaviza ni uwo mugwi tuza kukuriya. Naho abateguye badufasha kugira ngo byorohe bivuye mu bushikiranganji bw'imigenderanire bwo muri Brazil, ariko kandi bigatsaba no guriha amatike gushikaye kuko abateguye bobo bitwararika ivyahariya gusa. Rero twatanguye gutororokanya hirya no hino bashobora gushigikira, kuko ni ibintu bizatwara uburyo butari munsi y'ibihumbi 30 vy'amadolari. Bagenzi bo hirya no hino badufashije ku bijyanye n'amatike, amafaranga yamaze kuboneka n'ibijyanye n'imiteguro yo kurondera amaviza bisatusa naho dusa n'ababirangije. Ariko mu bijyanye n'imiteguro ngaha ni ukuvuga imipira yo gukina, kuronka ibyo bambara bikwiye, biracasa n'ibigoranye kuko hari amashirahamwe amwamwe yari asa n'atwemereye ariko atumva neza ingene bizogira ingaruka nziza ku mashirahamwe yabo mu bijyanye n'amapibisite. Ariko byose ntabwo babiduteye, abana bari basanzwe bamenyereye kubana mu bumwe kandi ariko barakora bumva icyo biteze gushika ko barabandanije bakora naho kubera badafite ibirato bisa neza bikwiye canke amama yakwiye. Ariko turashaka gushimira cyane cyane na Jean Berkimansi, numvise ari mu kiganiro ariko amama yo bakoresha mu girantrenema uyu munsi niwe yadufashije kuyaronka avuye mu gihugu cya Canada, niwe yadufashije kugira ngo ashobore kugira amantrene ariko barakora uyu munsi.
Ibihugu bizoja muri iryo higanwa ntibihe, muramaze kumenya umugwi muzoba murimwo?
Ntibadushikiriza neza umugwi tuba turimwo kuko ibyo bidosohoka mu minsi iri imbere, ariko ibihugu bizogenda muri higanwa ni ibihugu 25. Mu migwi izoza gusigwa muri iryo higanwa hazoba hariho imigwi ishika 25 ivuye ku isi yose. Imigwi 16 ikazoba ari igizwe n'abahungu ariyo tuba turimwo. Twebwe ntituramenya neza abo tuzotangura gukina bizosohoka mu minsi iri imbere, ariko harimo imigwi ikomakomeye nka mugwi wa Brezil, wo muri Argentine, wo mu Bwongereza, wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hazoba harimwo ibihugu vyo muri Asia nk'ibihugu vya Philippines. Hari imigwi itandukanye muri Afrika cane cane imigwi y'abahungu, hazoba harimwo umugwi wo muri Tanzania hamwe n'uwo muri Egypte.
Hanyuma abana muzojana bazoba bangana iki, babemerera kujana abangana iki ku vyerekeye uwo mugwi?
Bakina mu mupira muto ikibuga gitoyi, ni ukuvuga hadogenda abana 9 gusa mu mugwi ntibadogenda gukina kubera ko ntibakina mu kibuga kinini cyane. Naho mu kurangiza mu gice cya nyuma cy'ihiganwa hazoba gukinira mu kibuga kimwe mu bizokorerwamo ihiganwa ry'igikombe cy'isi yose cya FIFA, ariko babagize ikibuga gitoyi nicyo gituma hazogenda 9 gusa.
Hanyuma abo bana mubona mwabateguye gute kiretse kubamenyereza ku byerekeye umupira w'amaguru ko rizo ari rya mbere bazoba basohotse? hanze bagiye mu gihugu cyo mu mahanga batamenye imico yaho kuvyere kubategura kuri ugo ruhande mu bitegura
turafise imisi yose kwa gatandatu mu gitondo ahubwo abo bana basanzwe ari muri uwo mugwi bada kwiga nk'indimi turafata umwanya wo kubigisha ariko ari igicongereza turarondorera abashobora kubigisha igiportugi gike bashobora kuzokoresha ariko kandi turafata n'umwanya wo kubasigura yuko bagiye nk'abaseruka igihugu bateza kumenya kahise ku Burundi bakamenya ingene bashobora kuvuga ku gihugu kuko bagiye nk'abagiye kura igihugu no kumenyekanisha Burundi busanzwe butazwi cyane mu bindi bihugu byo ku isi ariko kandi igihambaye nuko twebwe twafashe nk'ikintu ngendegwa ko muri uyu mugwi wacu yuko ari umugwi ugaragaza ibijyanye gusubiza hamwe hagati y'Abarundi rero kubw'ibyo baraheza bakashobora no kwerekana by'ukuri ibyifuzo bafise ku ndoto bafise ku gihugu cyacu nyine cyo heza kikamera muri kadoda rero uko barasanzwe barerewe mu ishami rya New Generation imyaka myinshi banzwe barabyigishijwe basanzwe by'ukuri nk'uko umugwi wabo bawita imboneza basanzwe ari abantu b'imboneza nyine basanzwe bigisha abandi urundi gwaruka mu yindi migwi no kuvuga ngo angorane niya cyane dufise mu kubategura mu bijyanye n'inyifato
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC ikiganiro gihijamba batwumviriza kuri Radio Ijwi rya Amerika turi kumwe kandi ku telefone na Jean Beckmans Manirakiza murundi abangaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akurikiranira hafi ivyereke nkino ariko aragira uruhara ku vyerekeye umugambi wanyu w'ukurunga ikabo bana mu gikombe cy'isi yose cyo muri uku kwezi muri Brazil cy'abana bo mu ibarabara Jean Beckmans mu kiganiro twagiranye waravuga ingene uri kurafasha ku ruhande rwawe ko abona ko icari cyimviro ciza icyimviro gifasha ubwo gwaruka gwasa no gwihebuye mugabo waronse abarufasha kugwereka inzira nziza ku myiteguro kugende muri ko murafasha ico gikorwa kigeze he
Pego murakoze ambaze kuramutsa Dieudonné na Nimboneza amanda bashimira ko babandanya bitegura mu byerekeye je dukora turagira ama contact turagira abantu bibavyumva turababwira hama tukarindira ico vamwe kandi ndashimira no mu athlete Diane Nkuri Johnson twabwiye turamubwira tuti niwe wagire ubujumbura uragerageza kuraba ko hari icyo wofasha umva yagira muri gala hama tubandanye nyine tuvugana n'abantu bakundije umupira kandi bashyigikiye abana kugira ngo abashobore gufasha naho Dieudonné yabivuze ati ntibyoroshe usanga ariho igihe abantu batabitegera mugabo turabandanya dukurikira kandi dusaba yuko n'abandi barundi boshyigikira uwo mugwi w'imboneza
turi kumwe kandi ku telefone na bamwe muri abo bana bariko bitegurira igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru cy'abana bo mu ibarabara kizoba muri uku kwezi mu gihugu cya Brazil nkaba nashaka ntangurire kuri kapitene w'uwo mugwi uzoserukira u Burundi muri icyo gikombe Vianney ndiho kubwayo washaka kuducira ku mayange kugende muri ko mwitegura akamwemwe mufise nivyo mwiteze kuzoshika ko muri cyo gikombe muzaba museruka i Burundi na Afrika
murakoze twebwe ekipe yacu antira twari dufise nta mara twari dufise tusentrema nta nakimwe twari dufise ariko uko iminsi igenda niko twagiye turonka umupira tugiye imyimenyerezo batubwira twizere yuko ibintu bizaza bukebuke rero ubu mu ncamake imyiteguro turayirembeje ubu turagira vrema twebwe turumwe tuvuga yuko nitwagenda hariya insinzi ari iwacu tutubwira uko bishoboka byose ingufu zose tuzite hariya igikombe tukizane ino mu Burundi hama twebwe kandi turanezerewe cyane ubona tuzoserukira u Burundi tuzoserukira Afurika tuzoserukira urundi rwaruka kandi ntituzoba tugiye gukina umupira gusa hariya tuba tugiye no kuvugira urundi rwaruka ruri no mu Burundi rukiri mu ibarabara tuvuge ingene ubuzima bumeze bw'ino ingene kahise ku Burundi ingene byari bimeze ingene ubu ibintu bimeze
izo ari rya mbere musohotse mu gihugu mugiye mu mahanga nibyo
izo ari rya mbere
nikiye mwiteze mushitseyo uko mwumva Brazil bayacira ku mayange imico yaho nibihe mwiteze kiretse umupira w'amaguru
twebwe nitwashika hariya tukiretse umupira w'amaguru tuzokwerekana kwanza imico y'ikirundi hama tuvugane n'abandi abana nyene tubabaze ingene babayeho hariya ubuzima bwabo ingene bamerewe atebwe tubabwire ibyino mu Burundi ubuzima bwacu ingene byagenze
urakoze nawe Eric nimbona uwundi ari mu rugo gwaruka muri abo bana bazoserukira u Burundi mu gikombe cy'isi yose cishira hamwe FIFA cy'abana bo mu ibarabara muri Brazil Eric nimbona weho uri ko witegura gute ubyiteze gute kubyerekeye icyo gikombe
twebwe turiko turitegura neza vema ubu turashima aho imyitozo igeze ubu turamaze kuronka ubuno kwita umutoza asanzwe amenyereye ivyo gutoza umupira w'amaguru baradorana umwana nyene yabaye muri new generation niwe aradukocha mugabo dufise uwundi umuprofessionnel uvema imyitozo turayirembeje kandi turiteguye neza guserukira Burundi
uko muri babiri harakabazo ikibazo mu bamufise mushobora kubaza ari Dieudonné canke Jean Beckmans
cyo no bavuga Jean Beckmans John nuko yatwemereye zizova mu Bushinwa imiturazo nkarashaka kubishise aho bigeze
Jean Beckmans
ego arakoze kunyebo cyafa ego nivyo hayo ibintu nari natumye mu Bushinwa aho umuntu incuti abayo zosubira mbaze biracari mu nzira kuvuga yuko ari ibintu zosubira kubaza mu ndwiza no waha inyishyo
nawe Vianney ndiho kubgayo arakabaza bobaza
nashaka gushima murakoze kubona amadu ha yiju nkashimira te wacu naye mana Dieudonné nkashimira nawe wama utuje imbere katwa gushimira kuko nabara dufashije mu bintu bimayo hamwe n'ibintu nyene z'amabaro tubashimiye mubandanye mugifata mu mugongo mucike nguvu
Radio Ijwi y'America i Washington DC ikiganiro giha ijambo abatwumviriza aho turiko tuganira na Dieudonné Nahimana yoboye ishira hamwe New Generation nifasha abana bamwibarabara akaba Burundi bwatowe kuzoserukira akarere ka Afrika mu gikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru cy'abana bamwibarabara kizoba mu gihugu cya Brazil turi kumwe kandi na Jean Beckmans Manirakiza akurikiranira hafi ivyerekeye inkino ariko arafasha kuvyerekeye uwo mugambi hamwe na babiri mu bana bari mu muguzo zoserukira Burundi muri cyo gikombe cy'abana bamwibarabara muri Brazil mu kwezi kuza kapitene uwo mugwi akaba yitwa Vianney ndiho kubgayo uwundi akaba yitwa Eric Nimbona ngaruke kuri Dieudonné witegereje nk'abo bana mumenyereza nko mu mupira w'amaguru ndazi ko ari nibindi mutagarukira ku mupira w'amaguru ubu nuko turi ko tuvuga kuri iki gikombe mwitegereje murabona ko ari abana bafise nk'ubuhinga bashobora kuzovamwo ashobora kugira umwuga ivyerekeye gukina umupira w'amaguru
ego vy'ukuri turavye ngene babikunze kuva kera kuko uko mwavyumvise muri iri higanwa ntihagenda abana bakiba mwibarabara hajayo bahoze babayo mugabo bari mwishira hamwe basanzwe barezwe no kuvuga ko tumaze igihe tubakurikirana kugira ngo bagire indoto mu buzima bwabo kuko ishira mu ryanyu generation nkuko mwumva gitwa nuko twifuza gutegura urunganiro rushasha rugira indoto zo gushika kure mu buzima bwabo haba mu bijanye n'umupira haba mu bijanye n'amashure mu bikorwa bitandukanye haba mu buzima bwose kugira ngo aba bana bavuye mu buzima bugoye ejo badoshore kuba by'ukuri imboneza muri kino gihugu babe abarongozi beza bashobore gutegura kazoza keza k'igihugu cacu rero kubw'ivyo muri iki gisata cy'umugwe w'umupira si ibintu byapfuye gushika gutyo twebwe tukame tubabwira kuva kera bakiri batoyi ko niba bikunda bakagira ishaka badoshobora kubamwa abantu badasanzwe bashobora kuba abakinyi isi ishobora kurondera hirya no hino muri ico twagize i Bujumbura twaronse akaryo ko kwerekana umukinyi sanzwe akinira mu gihugu c'Ubwongereza yitwa Gael yarabarungikiye ubutumwa bwo kubatera intege niba ariko arabwira ati najyewe naho rankenera mu mabarabara y'i Bujumbura ndi umwana mutoyi uyu munsi nari nzi ko nabangeze aho ngeze byarabateye intege nabo nyine kubona yuko bavuye muri ubuzima barimwe ejo badoshobora kuba abantu rurangiranwa mu bijyanye n'urukino rw'umupira w'amaguru rero nta nkeka dufise ko bamwe muri aba bazoba abazoshobora kuba abakinyi bahambaye ku isi mu bijyanye n'umupira w'amaguru
Jean Beckmans Manirakiza uravye ukuntu uri kurafasha muri icyo gikorwa nk'abo bana wobasigurira gute ko nawe watangwe gukina umupira w'amaguru kiri muto rokina no kugwego rwa professionnel mu nyuma yaho nk'abo bashaka kuzogira umwuga ivyareke gukina umupira w'amaguru nihe mpanuro ubaha nibihe wobaha nk'impanuro
Ego urakoze ndaje wa meruki Bujumbura naragiye ku kibuga ndababona bakina ndashobora naje kuyemeza yuko harimo benshi bashobora kuvamwo abakinyi rurangiranwa narabonye ko bazi gukina umupira yamwe nyene navuga ati twese twakinye mu ibarabara narashe muri Afrika y'Epfo ndakina hamba impanuro no bahani impanuro babandanye babahereza agiye turabahereza impanuro niyo generation yabaye impanuro z'ukuma abafishe kino navuga ati yakaranga umuco n'abana bakundana hamba bagakunda no gukina kandi no kuvuga yuko mu kugira ngo ushike kure uba uzi icyo ushaka gushika ko nuko bifata kandi gukora bidasanzwe cyo uvuga uti kwimenyereza za bidasanzwe na discipline na determination nkuko Dieudonné yabivuze Gael Bigirimana mu Bwongereza kugira ngo ashike hajya ashitse byasabye ikintu citwa determination discipline no kumviriza abanyereza abo bana kandi bakaba babikurikiza no kuvuga yuko ababandanyije uko ndababona benshi barashobora kuvamwo abakinyi bakomeye rurangiranwa nkaba ndabashimiye kandi nuko aho naza mu Burundi twarabanye neza n'abana bameze neza vraiment bakoze bafite indero nziza tugasaba yuko niyo bagiye muri Brazil aricyo bazokwerekana yuko bafise ubuntu n'umutima mwiza nkaba ndabyifurije kandi imigisha kuko n'abana azoserukira Burundi neza.
Ngaruke kuri Dieudonné Nahimana, muzoja muri Brazil igihugu rurangiranwa kuvyereke umupira w'amaguru kuvyerekeye ubuhinga bwo gukina neza mu buryo bushimisha buryoheye ijisho. Tukaba tuzi ko muri Brazil benshi muri bajya bakini rurangiranwa tubona nkaba Ronaldo, ba Ronaldinho, ba Robinho, aba ba Neymar benshi n'abana bakuriye mu makartie akenye cyane ibice bikenye cyane byo muri Brazil batanguye bakina mu ibarabara arabakene arabana bo mu ibarabara no vuga gutyo bakaba bavuyemo ibihanga ngabantu rurangiranwa abantu bose barabira ko kuvyerekeye ubuhinga bwo gukina umupira w'amaguru haraka ryo muzoronka muri Brazil ko gutembera mu bice nk'ivyo mukaraba nkabo bana bariko barakina kugira mwereka abo bana bibahe inguvu n'ishaka.
Ego nkuko nabivuze bamwe mu bose turi kumwe banafashe mu gutegura irihiganwa hariya turanavugana cyane n'abantu basanzwe banyere gukora muri ico gihugu ca Brazil kandi gihambaye nuko bamwe mu bakinyi bakomakomera urangiranwa bazoba mu bantu bamwe bazoba bariko baratanga inyigisho no gushobora kuganira no kugwaruka hariho kumbure bamwe bamaze kumva bamaze kugira ico bavuze ko nk'abakinyi nka David Beckham mu Bwongereza hamwe n'abandi bo muri Brazil baramaze kuvuga amajambo yo gushikikira ikiciyumviro c'irihiganwa ry'igikombe c'isi yose kandi bamwe bazoza no kuraba abo bana bahurire mu biganiro bimwe bimwe bizoba ariko biraba kubw'ibyo bizoshobora kubatera intege hanyuma babone ko nabo naho bavuye kure bashoboye gushika kure kugira ngo bibahe n'icyizere ko nabo bazoshobora kuva muri ubu buzima ariko bagashika ku rugezo bashobora kubera by'ukuri icyitegererezo cyiza abandi. Rero nabamenyesha yuko muri iryo higanwa ntihazoba ari umupira gusa, hazoba ariho ibiganiro cyangwa se amakonferensi, hazoba ariho festival ni ukuvuga ngo abana bazanye n'abateguye ibyerekana igihugu cyabo, hazoba harimwo abamenyeshamakuru bakomakomeye ku isi mbere tuweze kumenya yuko bishoboka ko vuba cyane hashobora kuza imwe mu mateleviziyo akomeye muri Brazil kuza ngaha i Burundi kugira ngo bakurikirane imyiteguro y'aba bana. Hariho n'indi shyirahamwe ngaha i Bujumbura ry'abantu basanzwe bagira iz'amasinema batanguye gutegura isinema izoba yerekana ubuzima bwabo bangere biteguye gushika bashike muri Brazil. Rero kubw'ibyo bizotuma n'amakunga amenya cyangwa ingene imyiteguro yabo kandi bashobora gutuma kumbere ejo bana batumako cyangwa bakabakenera hirya no hino kuza gukina umupira mu maekipe akomakomeye.
Ishirahamwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru FIFA ryateguye mu bubaye ubwa mbere icyo gikombe cy'umupira w'amaguru cy'isi yose cy'abana bo mu ibarabara gitanguriye muri Brazil kubera ni icyo gihugu kizokwakira igikombe cy'isi yose muri uyu mwaka mu kwezi kwa gatandatu. Kuba ariko baratwumviriza cyane batoba barumvise ukugene wowe baratanze isiguro mu kiganiro twagize mu minsi yahera mu mwaka uheze icyo cyimvire cyavutse gute FIFA yagitanguye gute?
Cyimvire cyavukiye muri Afrika y'Epfo mu gihe ariko harabaye ihiganwa ry'umupira w'amaguru igikombe cy'isi yose mu nteguro. Icyo gihe rero igihe ariko hategurwa ibibuga bizokinirwamo urukino rw'umupira w'amaguru muri Afrika y'Epfo, abantu ba mbere babangamiwe cyane bafashwe n'abapolisi bakabatwara kure n'abana badasanzwe mu ibarabara bagomba kugira ngo ibisagara bigume bisa neza. Rero kubw'ibyo baranyigerageza kugira ngo ntihagire abazomenya abazobona yuko hari abana b'imirabara benshi mu bisagara bimwe bimwe byo muri Afrika y'Epfo. Kubw'ibyo rero bace bamwe abana bato bamwe batwarwa mu mabohero abandi baratotezwa cyane. Bisa bituma rero amashyirahamwe asanzwe afasha iby'abana baba mu ibarabara cyane cyane nk'ishyirahamwe ryitwa Mutombo ryo muri Afurika y'Epfo rifatanyije hamwe n'andi mashyirahamwe bavuga bati ibyo ko mu gihe habaye urukino rw'umupira w'amaguru abana baca bafatwa nabi bagacagwa mu mporera kandi atari bijyanye mu ibarabara. Kubw'ibyo rero baca batangura gutegura iryo shyirahamwe rifatanya n'irindi n'andi mashyirahamwe mu Bwongereza hacavuga ishyirahamwe ryitwa Street Children United ryiyumvira ingene ryokorana na FIFA igihe cyose hazoba hariho intego guro y'urukino mpuzamakungu rw'umupira w'amaguru mu rwego rw'isi yose n'ahaducategurwa izo nkino bafatanije na FIFA. Rero niho hacyavuka rero icyo gikombe cyitwa Citizen World Cup batanguye gukinira muri Afurika y'Epfo mu mwaka w'2010 ariko ntibyabonetse cyane kubera ko icyo gihe iryo shyirahamwe ryari bwakomere buriro nk'uburyo rishobore kumenywa cyane mu buryo bw'ibimenyeshamakuru. Rero baca baheraho kugira ngo mu bizokurikira bizobe byateguwe neza. Ubu rero muri uyu mwaka w'2014 babiteguye mu buryo bwagutse kandi amashyirahamwe menshi mpuzamakungu cyane cyane n'imenyeshamakuru amateleviziyo n'amaradiyo akomeye ku isi aratangura kubimenyekanisha. Bityo bituma rero rero bihinduka ikintu gikomeye rero habaye guhindura cyo gicopo kibi cyuko iyo cyo sabaye higano nk'iryo rikomeye abana amwe barabari bavuga mu mporera mugabo ubwo kubaha akaryo kugira ngo bavuge ibibazo barimo n'ivyo baciyemo kugira ngo bishobore gutorega umuti
mwibaza ko ari ikintu kizobandanya si ikintu kizoba kibaye rimwe ni ikintu FIFA yiyemeje kuzobandanya kubera ivyo byose mwari ko murasigura
ni ikintu kizobandanya kuko haba iyo shira hamwe ryaciye rivuka ryamaze gukomera rikora bitegura hanyuma igacere bandanya kandi kajya ramaze gushikaho ryumvikana na FIFA ko bizokwama biriko birabige cyose azo ariko baraba ku demand rero baragize conference ndende ibihugu byose bizagiye muri Brazil muri University ya Cambridge mu Bwongereza mu mwaka uheze aho habaye kwiga amategeko n'itunganywa ryiza ry'ingene ico gikombe kizoguma kigana giterinya kije imbere ikindi nuko hariho amashira hamwe asanzwe bikorera ibyayo mu bijyanye n'amashira makubwiza tunga yaciye yemera gushigikira agashira mu buryo bwayo kugira ngo ico gikorwa kizobanane kandi kibe gikorwa gikomeye cyane rero urabye uburyo byasaba kugira ngo integuro dose zigende neza byari biteye bwoba kwibaza ingene ubwo buryo buzoboneka ariko abantu bose bagiye hamwe harabonetse amashira hamwe itanga biroroha kwegeranya ubwo buryo kugira ngo ico gikombe gishobore kuba rero nibaza ko kitadusura guhagarara kandi kiryoshe nuko by'ukuri nka new generation twabigizemo uruhara runini ya cyane kugira ngo ikombe kizobe kandi kizokomere no kuvuga ngo naho kumbere tutazoba twaserukiwe numugwi mu yindi myaka kizoba kiho kiraba tuzoba dufisemo n'ijambo kubera ko turimo mu bantu bagize icyo baterereye mu ntango ya ngo no mu manama menshi agenda araba y'integuro baraduha karyo kugira ngo dushikirize ivyumviro vyacu
Radio Ijwi ry'America i Washington DC ikiganiro gihijambo abatwumviriza ngaruke kuri Jean Bekimas Manirakiza akurikiranira hafi ivyerekeye inkino akaba afise uruhara ku vyerekeye ico gikorwa cyo gutegura abana bahoze baba mwibarabara bazoserukira Burundi mu gikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru cy'abana bo mwibarabara mu gihugu cya Brazil muri uku kwezi Bekimas nkuko wiyemeje kuzobandanya gufasha mu buryo ushobora abana nkabo kubijanye n'imigambi nk'iyo bijanye n'umupira w'amaguru muri rusangi muzobandanya gukorana gute inyuma y'uko igikombe kizoba giheze hamwe no muri rusangi ku bandi bana bose boba bashaka nk'ukugira umwuga ivyerekeye umupira w'amaguru
yego urakoze banze kuvuga yuko uruhagwanje ari rutoya cane nkuko nabivuze bwa mbere jewe ndashigikira ivyumviro vyiza aho biba bivuye hose nko mu Burundi urumva ndimenye yuko ayo mugwi w'abana bahora mu barabara bazokina umupira w'amaguru kandi nahora na jewe nkurikirana iby'umupira naravuze ati icyo nashobora gufasha nofasha ikintu navuga ati uruhara rwanje ni rwabaye runini ya cane atari akubatera intege aho naja mu Burundi canke kabwira umugenzi hirya no hino kugira ngo abafashe sinavuga yuko ari ruhara runini ya mfise mugabo ni hamwe nyene navuga ati uri umuntu akurikirana inkino n'ibintu biba biriko biba mu Burundi wacu nshobora kugira icyo nterereye mugabo nico buza yuko muri kazoza nshobora kubandanya mfise icyo noterera zovanga n'ukuntu ibintu bimeze kuko umupira w'amaguru musanzwe naho ari urukino arashobora gutuma abantu bahura arashobora gutuma abantu imitima imera neza arashobora gutuma abantu banatera imbere kuko nacewe aho naciye hose umupira w'amaguru warafashije cyane n'abo bana n'ubu uye ndavuga yuko dushobora kuba ari intango yuko bashobora gushika ahantu no kuvuga yuko dushobora gukoresha umupira w'amaguru nk'umushinge w'iterambere cyo je nifuza yuko ankari wacu ndazi yuko benshi bakina umupira w'amaguru mu bukene ataciyo bawukuramwo mugabo urashobora kuba umushinge w'ubuzima uhaho umenya gukorana n'abandi umenya esprit sportif ukamenya yuko habariho urukundo mu gukinana n'abandi n'ibintu byinshi nka discipline no kubana n'abantu urashobora kubikura mu rugo rukino rw'umupira w'amaguru no kuvuga yuko rero muri rusange nshobora kuvuga ati abishobotse twobandanya tubikora tugashika ku yindi nzego ikomeye hamwe uvuga uti abana bo mu barabara bose bashobora kugira ijambo kubera ko umugwi wa new generation washitse ahantu herekana yuko abana bakuye mu barabara ari abana bafise amateka n'amategeko abakurikirana n'igihugu cyacu kikabaha uruhara canke ijambo kuko bararikwiriye
hanyuma turazi ko n'abantu bakuze kenshi iyo bagiye nk'umahiganwa nk'aya komakomeye bashobora kubwoba bukabatekera ari abantu bakuze nkabo bana ndazi ko Dieudonné Nahimana ugo ruhande bariko baragerageza kubategura byo no kwita psychologiquement nkawe we warakinye nko mu stade ari abantu benshi bashobora gutera ubwoba kumva ubwoba bwutekeye kubera abantu ububonye imbere yawe abo bana wo bahanura gute nibashikariya kuvyerekeye ugo ruhande
kuvyerekeye ugo ruhande gikuru nuko cikwa ca mbere benshi bakina umupira kubera bawukunda kandi iyo ugira ikintu gikunda naho mu mwanya wa mbere umera nk'ugira ubwoba kubera abantu benshi mugabo kubera ubikunda kandi ubizi ubwoba bugenda bugabanuka kandi icyo no bahanura nuko batagiye naho bavuze bati bashaka gutwara igikombe igikuru nuko boryoherwa bakagenda kuryoherwa kubera ko ari tuvuge tuti muhezagiro Imana yabahaye kugira ngo bahashike ntibagende baranze imitsi kugira ngo abatsinde gusa mugabo bagende bazi yuko bagiye kwerekana yuko mu Burundi ari abambasaderi ni ukuvuga yuko je narigeze kubabwira rimwe igikuru ni uko muraze nk'umukinnyi yitwa Ronaldinho ariko rakina yama ariko aratwenga hari abantu benshi batavyumva mugabo nabone bo butangura kuza baratwenga baryoherwa ugize ikosa ntihagire umusimbira ko bakerekana yuko ari umugwi uri hamwe ukundana ushize hamwe icyo cyo tuma rero iyo stress igabanuka bazi yuko bagiye kuryoherwa arakaryo kabo ko kuja guserukira Uburundi naho bazokina n'abantu bakomeye canke ibihugu bikomeye nabone si bato inukumenya yuko umupira wose abawuzi kandi nababwiye ko bawuzi bazi gukina aruko bagenda nyine bashaka kwerekana yuko mu Burundi naho tufise ibibazo byinshi bo bariko rabitorera inyishi kuko naho bakina umupira gusa umupira gusa barerekana n'akaranga ku Burundi impano rero nuko bagenda bari relax ata bwoba bagira kuko nabajya bakina na bose sanga nabone bafise ibibazo nkabo.
Urakoze ngaruke kuri kapitene uwo mugwi uzoserukira abo bana mu gikombe cy'isi yose mu gihugu cha Brazil muri uku kwezi Vianne ariho kubgayo hamwe n'uwundi mukinyaza ari muri uwo mugwi uzoserukira Burundi Eric Nimbona hari butumwa mwoshikiriza imbere ko turangiza iki kiganiro ku mwanya ugiye kuturangirana hari ico mwokongera ko
twebwe butumwa twarungika abarundi bari mu mahanga bariko basaba yuko bodufata mu mugongo kwebwe turugwaruka tuzoseruka vraiment badufate mu mugongo kubera n'ibintu ntibiragenda neza bamenye yuko tuzoserukira Burundi tuzobaserukira vraiment bafite akantu barabe ingene badufata mu mugongo.
Eric nawe akajambo woshikiriza kanyuma muri make
vraiment nsaba umuntu wese abishoboye yuko vraiment bogerageza bakaduterera mu Barundi bo ngahe wacu mbere ari hanze ariko baranyumva ko duterera ku bijyanye na entrenema n'amake kuma muri kino gihe dusigaje kugira yende muri Brazil.
Dieudonné Nahimana muri make cyane mu kurangiza nubwo butumwa woshikiriza mu majambo make cyane
azamu make nuko byukuri ijambo rya mbere rya mukuru nuko mu Burundi hariho ibyizigiro hariho ubutunzi bwinshi dufise abantu batarabona umwe nuko buri muri abo bantu yasako ari basuzuguritse nk'aba bana mbona bari mu ngorane rero kubw'ibyo birakwiye ko muri kino gihe dushira hamwe ingufu tugashigikira abantu ariko bakora ibintu byiza mu makuru mu mimenyesha makuru vyo muri kino gihe mu Burundi canke kubijanye no Burundi bavuga ibibazo gusa n'ingorane n'ibitagenda neza ariko aba bantu babonye biratanga ivyizigiro kugiye gucacu kandi igihe twobashigikira tugashigikira n'abandi ariko arakora ibintu byiza byo tuma n'abakora ibintu bitameze neza bumva yuko hageze yuko twubaka igihugu cacu kugira kazoza keza.
Murakoze twariko tuganira na Dieudonné Nahimana yoboye ishyirahamwe New Generation gitaha abana bamwe ibarabara azojana abana bahora mu ibarabara mu gikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru c'abana mu ibarabara kizobera mu gihugu cya Brazil muri uku kwezi Burundi ukaba buzoserukira karere ka Afrika. Twari kumwe kandi na Jean-Bertrand Manirakiza akurikiranira hafi ivyerekeye inkino ari ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatanze intererano muri uyo mugambi hamwe na abana bazoba bari muri uwo muguzo serukira Burundi mu gikombe cy'isi yose cy'abana bo mu ibarabara muri Brazil mu kwezi kuza. Kapitene w'umugwi uzoserukira Burundi Vianne ndiho kubgayo n'uwundi ari muri uwo mugwi Eric Nimbona ndabashimiye cyane kuri ikiganiro murakoze.
Murakoze.
Murakoze namwe.
You've been listening to the Voice of America's call-in program in Kirundi and Kinyarwanda.